Aya masengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca perezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko basigura ko ari igikorwa c'imana ata kuboko k'umwana w'umuntu kurimwo, kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
nta namwe vyakabonetse aha abantu ari abagwana bakoresheje ibigwanisho bahora bakagwana mu nda bafise ivyo bigwanisho nyene bakagira ikambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu, umwe akemera akaryama uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Nivy'imana sahi wacu.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku vyiyumviro vya politike.
Abarundi abenegihugu bakenye vyinshi, barafise ubukene, indongozi rero mubabera amaso akarenganya tugahe tukavavanure nako tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Abagira politiki bagire politike, umwe wese ukaranga mutima kiwe. Nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu, utubaha mugenzi wawe, utamubungabunga mu buzima bwe, iyo si politike.
Na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya perezida Ndayishimiye basanzwe ari abagenzi. Nk'uko aya misa yuguruye iki gikorane kizosozerwa ku wa gatandatu w'iyindwi, yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga.
Nimutubungabunge twese iyo tuva tukagera, kuko nta mwana n'ikinono, kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu. Ibyo ni ukurinda bibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi ko ibona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira abanaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose. Naho ko bagake umugambi umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga.
Imbere yo kuja kugurura kino gikorane, Perezida Ndayishimiye yari amaze iminsi agendera intara zitandukanye harimo na Gitega aturukamwo, aho yabonetse yacinye umudiho w'ingoma, abenshi baramushima ko akunda karanga n'umuco. Mu ntara ya Kirundo mu buraruko naho yari amaze iminsi ari mu karuhuko n'umuryango wiwe, anatembera mu bwato mu biyaga bisangiwe amazi n'u Burundi n'u Rwanda. Mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene, aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko.
None kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko, none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe, abandi bacabaho batagira indongozi. Izo ndongozi aho muzozibona zose zizana amacakubiri mu bana ziyitirira ubwoko. Muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isurira kuri indongozi yitwaje ubwoko. Muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha.
Ndayishimiye nkuko basubiriye Pierre Nkurunziza yabivuga, yasubiye kwemeza ko Imana ariyo yarinze Burundi ikiza cya COVID-19. Mu kwa 12 guheze honyene yavuze ko atabana 500 bagiye mu bitaro kubarenga 10,000 banduye.
Namwe ndaba ivyegeranyo vyo kw'isi yose ku kiza c'umugera wa coronavirus mu Burundi bakavuga bati abicandagishije n'ubusa kw'ijana, mugabo abarundi ntitugeze duhagarika gukora. N'Imana yonyene kirirwanira. None dufise ikigayo kuri igihugu ca mbere gikenye kw'isi, nararavye ingene cari cimonogoje muri ukwezi kw'12. Ariko twararonde mu bitaro n'abantu bashika 50 bagiye kubona igihugu cari gishitsemwo abantu barenga 10,000 banduye, ntihagira abaja mu bitaro kandi bagakira bose mucegeranyo na bose kuba mu witeze. None ko twasanze mu Burundi bwose ata abantu 500 bari barwaye mu witeze, tuvuye ku 10,000 agize ibi byose n'Imana imugarika.
Mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005, hatunganywa amasengesho n'imiburiburi gatatu mu mwaka mu bihe vya Pasika na Noheli, hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu. N'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye, ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD FDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cose. Eric Abera Gitega ari mu rukurikirane rwa ya CNDD FDD, umugambwe uvuga ko bashize Imana imbere naho utabe urizako n'abawurega ko winyegeza inyuma y'ibisabisho muguma amaso amakungu n'abarundi. Musenyeri mukuru Ntamwana yabwiye abari Gitega ko iri jambo ryo gushira Imana imbere rikomeye, kandi babwizwa kurigendera kuko ubushira imbere umuremyi yatakibikimuranga. Eroje uri kaneza juja Amerika.